Κυριακή με ραντίο Ισβουδιά Αμερικά. Ραντίο Ισβουδιά Αμερικά από τη Washington DC με κυρίων τη νομική Νεργουάν. Μπορούν να δημοσκούν την ακούμενη ογκόμη του φύσου ότι wave, που είναι τρεπτήμενη και ένταμε θέλω να φύγει την έργη. Μοργουάντα μου κυρίως την ακούεθα με τον κοινό μονάνη ο κυρίως τα τέρα ραντίο Ισβουδιά Βοσέ, νο που εφέμιζα να χάνε την ευκαιρία του. Αλλά το κυρίως ακούει ίντερνετ με αντιακούρη Wi-Fi του, ακαδόμο, ραντίο Ατσοβέωα, ακαδόμο κόμ. Μου μια μου ζούμε να διαβάζει μια μακαρόση, δεν πας ούτε μια σακάνη μπαϊκάζε, μακρού, μη βιτανίρο, για να διαβάζει. Περίζει τα βαλίτα ζούμε στην Αμερική Τζο Μπάιντεν, ούτε αμέσω μακρού βιού γουβιδιένου που είναι κούγκα αϊκουίσι, για τα ντζι, ουιμό, μόγκο εντζερέσα, για τα ντζέκο, Αμερική Αγκάρι σε μορφό γαμμα ζάμα χάγκα, αγγίζω για να κουιγόρα, ειδήν τη βιού γουβιδιάνγκο να δημοκρασί κουίσι. Ibyo bivuziki kuba sisengura rya politiki
anovuga ko mu byukuri abantu banezerejwe n'igaruka rya Amerika n'uru rubuga mpuzamakungu kubera ko babona babona ikibuze
uwo ni Frederic bamvuga inyumvira mu kujya mu rya politiki akaba yarigeze kuba ikegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba usaba Uburayi gukuraho ibihano byafatiwe u Burundi abantu bagabye igitero ku nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje gutabwa muri yombi naho muri Nigeria abantu bitwaje intwaro bishe umuntu umwe ku ishuri ryo mu majyaruguru y'igihugu basimuta abandi icumi aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi turahera muri Kenya igihugu gihanganye na bakteri yitwa Trachom itera indwara y'ubuhumyi Tim Ishimwe arabaha ibisobanuro kuri iyi nkuru
ubu abantu babarirwa muri miliyoni zirindwi batuye mu gice cyo hagati cya Kenya nibo bafite ibyago byinshi byo gufatwa n'iyi ndwara Elizabeth Baritoti ni umwe mu banyakenya babarirwa mu bihumbi bagezweho n'ingaruka zo kugira iyi bakteri itera ubuhumyi avuga ko yatangiye kugenda agira ubushobozi buke bwo kureba ku buryo agomba kubagwa Baritoti yavuze ko amaso yatangiye kugenda amurya kubera kwegera izabukuru aho ibitoke byo ku maso byatangiye kugenda bipfuka bikajya mu maso ye agafashwa n'umwuzukuru kubikuramo n'intoki ariko bimurya cyane turashobora ni indwara yandura iterwa na bakteri ifata imbere mu jisho Dr. Peter Ekum ni umuganga uvura akanabaga indwara z'amaso mu gace ka Kajiado yavuze ko iyi ndwara ishobora kwirindwa ariko ko bishobora kugorana mu gihe itavuwe hakiri kare ubu abantu bagera ku 153 nibo bamaze kugaragaza uburwayi
abaharanira ubuzima bwiza bw'abantu ku isi no kurwanya ubukene bavuga ko inkingo ibihugu birindwi bikize byiyemeje guha ibihugu bikennye ari kijojora mu nyanja Fidel Niyongabo arabahiye inkuru
bavuga ko izo zerekana ko abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi atashaka rikomeye berekana kubijyanye no kugwanya ikiza cya COVID-19 umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson atangaza ko yite miliyaridi umunani baba ku isi mu mpera z'umwaka uza inyuma y'uko perezida wa Amerika Joe Biden yemeye gutanga inshandago imiliyoni 500 za Pfizer umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Johnson azotanga inshandago imiliyoni 100 mu kiringo cy'umwaka byitezwe ko Canada nayo itanga inshandago imiliyoni 100 abaharanira kugwanya ubukene no kwitaho amagara y'abanyagihugu ku isi bavuga ko naho iyo mihango ari ntambwe mu nzira nziza abategetsi b'ibihugu byo mu burengero bw'isi batumva neza utwigoro tudasanzwe dukenewe mu rugamba rwo gutsindikiza cha COVID-19 bamenyesha kandi ko gufasha mu gikorwa cyo gukwiragiza izo nshandago mu banyagihugu bikenewe Gordon Brown yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza ari mu basabye bashimitse ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi Gordon Brown yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza ari mu basabye bashimitse ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi gufasha kurushiriza mu gikorwa cyo gucandaga abanyagihugu mu bihugu bikenye yatangaje ko imihango yatanzwe n'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi itoherera mu majambo ahubwo ikwiye kuja mu bikorwa mu gutora inyishu nyakuri ku kiza cya COVID-19 muri iki gihe incandago zabonetse
Ubufaransa bwatangaje ko ingabo zabwo zivuganye umukomanda wo hejuru w'umutwe wa Al-Qaeda muri Maghreb ni nkuru igezweho na Thomas Kamirindi
Ministri w'ingabo z'u Fransa, Madame Florence Parly, yavuze ko Bai Ag Bakabo, yishwe ku itariki ya gatanu y'uku kwezi, n'umutwe w'ingabo z'aba Fransa witwa Barkhane mu majyaruguru ya Mali. Bai Ag Bakabo yari umwe mu bakomanda bo hejuru b'umutwe witwa ACMI Al-Qaeda muri Maghreb. Aba Fransa bamukekagaho ko ari we wayoboye igitero cyo gushimuta no kwica abanyamakuru babiri ba Radio France Internationale RFI, Ghislaine Dupont na Claude Verlon mu kwezi kwa 11 mu 2013 mu majyaruguru ya Mali. Urupfu rwe rwari rwaravuzwe n'umuryango we bwa mbere na mbere ku mbuga nkoranyambaga guhera ejo bundi kwa gatatu ushize, ariko leta y'u Fransa yari yaririnze kugira icyo ibivugaho kugera uyu munsi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, sosiyete y'itangazamakuru France Media Monde RFI ibereye rimwe mu mashami ivuga ko anyeti zikwiye gukomeza kugira ngo abasigaye mu gico cyisha abanyamakuru babo nabo bazafatwe bashyikirizwe ubutabera.
Ubwongereza bwasubije perezida w'u Faransa Emmanuel Macron ko nta biganiro bushobora gukora ku byemezo bwafashe ku bijyanye na gasutamo hagati yabwo na Irlande ya ruguru. Inkuru irambuye na timu Ishimwe.
Ministri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza Dominic Raab kuri uyu wa gatanu yashimangiye ko ubumwe bw'Ubwongereza butagibwaho impaka. Yasubizaga Perezida Emmanuel Macron ku bijyanye n'imibanire y'Ubwongereza na Irlande ya ruguru nyuma y'uko Ubwongereza bwivanye mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi. Perezida Macron yari yumvikanye ejo kuwa kane anenga cyane Ubwongereza, aho we yavuga ko nta kintu kidashobora kuganirwaho ku bijyanye na Brexit. Aganira n'ikinyamakuru cya Sky News, Bwana Rab yumvikanishije ko nta kibazo na kimwe gishobora gushyirwa ku meza ngo kiganirweho, haba ku bijyanye n'ubutaka, ku itegeko nshinga cyangwa se iby'ubukungu. Ubwongereza bushinja umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi kuba buhatirwa gushyiraho ingingo nshya ku bijyanye n'agasutamo hagati yabwo na Irlande ya ruguru. Iki kibazo cyari kuri gahunda y'ibigomba gusuzumwa ejo kuwa kane hagati ya Perezida wa Amerika Joe Biden unafite ibisekuruza muri Irlande na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Biteganijwe ko kizagarukwaho ejo kuwa gatandatu mu nama ya G7 ihuza abakuru b'ibihugu bikungahaye kurusha ibindi ku isi.
Turacyari ku mugabane w'Uburayi, Fidel Niyongabo noneho atujyane mu Budage, aho Chancelier Angela Merkel ateganya kuza gusura Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden i Washington DC ku itariki ya 15 y'ukwezi gutaha kwa karindwi.
Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Biden Jen Psaki yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko ubwo rugendo ruzaba rugenewe gukomeza imigenderanire hagati ya Amerika n'Ubudagi. Perezida Biden aramaze kwakira abandi bategetsi babiri b'ibihugu byo ku isi kuva ashikiye amabanga yiwe Ubuyapani na Korea y'Epfo. Jen Psaki avuga ko Biden na Merkel bazoganira ivyerekeye umugambi wabo ku bijanye no gukorana kurushiriza ku bibazo bitari bike ibihugu vyabo bihanganye navyo, ivyo birimwo guhagarika ikiza ca COVID-19, guhangana n'ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe hamwe no gukomeza iterambere ry'ubutunzi n'umutekano mu makungu bifatiye ku mico ya demokrasi ibihugu vyabo vyombi bisangi.
Barakoze bagenzi bacu batugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radiyo yanyu ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwa interineti kuri www.radio.vw.com. Ibiganiro byacu birakomeza. Radio ya Amerika tugiye gukomereza ibiganiro mu kanya k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yiyamye abafatanyabikorwa banafasha abahungabanya umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Ibyo yabyumvikanishije mu ijambo yavuze mu muhango wo guha impamyabumenyi abofisiye barangije amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikari i Nyakinama. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Mu ijambo umukuru w'u Rwanda yagejeje ku bari bitabiriye umuhango wo gusoza amasomo mu by'umutekano, Perezida Paul Kagame yabashimiye umuhate n'ubwitange bakoranye muri uyu mwaka. Perezida Kagame yibukije ko muri rusange bafite inshingano zikomeye zibategereje zo kurinda umutekano w'igihugu. Perezida Kagame yavuze ko byose bisaba gusesengura imiterere y'isi igenda ihindagurika kandi ifite icyo abona nk'ubusumbane. kumusanzu Perezida Kagame yasabye abarangije amasomo mu by'umutekano urarebana no guhindura imyumvire muri bo ubwabo babanje kumenya uko igihugu kimeze aho cyavuye naho cyifuza kugana. Muri uyu muhango Perezida Kagame yavuze ko nubwo amasomo atangwa yewe n'imyitozo mu by'umutekano akiri icyuho kinini ku bijyanye n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga.
You agree with me, the graduate of SANS here today, throughout the many weeks you had here.
Muremeranya nanjye mwebwe abofisiye murangije uyu munsi ibyumweru byinshi mwamaze hano cyo kimwe n'abandi benshi bababanjirije, hari ikintu kibura mu myumvire cyangwa imikoreshereze y'ikoranabuhanga. Kandi mbere yuko nza hano nabanje kubaza abayobozi twahuye mbere yuko nza, abayobozi bashinzwe umutekano icyo bisaba cyadufasha kugira ngo abanyeshuri bacu barusheho kwiga neza. Mu busanzwe kwiga uko bakoresha ibikoresho babyigiye hano nk'igice cy'amasomo.
The answer was understandable, clearly.
Kandi igisubizo ntigisobanutse, ndavuga ko ni kimwe ntari nkeneye kumva. Rero kuva ubu n'ikindi gihe ababifite mu nshingano muri urwo rwego uhere kuri Minisiteri y'Ingabo, abayobozi b'igisirikare, abashinzwe kwigisha ikoranabuhanga n'ingaruka hano ugasanga ibintu bitarakemutse uko bikwiye, muzahura n'akaga. Kuva hagati mu mwaka w'2018 hakunze kumvikana ibitero mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Nta muntu ku giti cye mu bakekwaho gushaka guhungabanya umutekano, nta n'igihugu mu bikekwaho gufasha abarwanya u Rwanda Perezida Kagame yigeze atomora mu mazina. Mu mvugo y'amarenga yumvikanye avuga ko ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bashyira hamwe mu rwego rwo kurinda umutekano, ku rundi ruhande abo bafatanyabikorwa Perezida Kagame avuga ko basubira inyuma bagafasha abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu.
On the other, we are contributing insecurity.
Mu masano tugirana uko dukorana ubushabitsi, dusanga ku ruhande rumwe turafatanya mu gukemura ibibazo by'umutekano, ku rundi ruhande turatanga umusanzu mu guhungabanya umutekano w'ibihugu harimo icyacu ubwacu. Ndavuga iki by'umwihariko kubitureba, hari abandi barangirije hano nk'uko mwarangije bakavuga ko bagize ibibazo biteye ubwabo, rimwe na rimwe n'ibibazo birimo n'ibyaha, noneho abo bantu bagahungira mu bihugu byitwa ko ari abafatanyabikorwa bacu bagenda bavuga ibinyoma bagahabwa ikaze, abo bantu bagasubira inyuma bakijandika mu bikorwa byo guhungabanya umutekano ku gihugu. Perezida Kagame yasabye abafatanyabikorwa guhagarika gutera inkunga abashaka guhungabanya umutekano.
I'm saying this because it has more or less become a trend, and doesn't matter how much time you take to explain.
Ndabivugira ko byamaze guhinduka nk'akamenyero kandi ntibisaba kubisobanura kenshi, birasa naho bikomeza mu bafatanyabikorwa bacu. Rero ndabwira abafatanyabikorwa bacu nti mwifasha ku ruhande rumwe mu guhangana n'ibibazo by'umutekano, mwubaka ubushobozi, munatanga umusanzu ku iterambere nk'uko turi kubivuga, ngo mwongere mucumbikire abahungabanya umutekano kuko baza bagasenya ibyo twubatse hamwe.
Come and reverse what we have been building together.
Kuri iyi nshuro iri shuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama mu karere ka Musanze ryasohoye abanyeshuri 47 barimo abasirikare 44 bo ku rwego rwa koloneli na majoro n'abapolisi 3. Muri bo 29 kaminuza y'u Rwanda yabahaye impamyabumenyi yo mu cyiciro cya 3 cya kaminuza master's degree mu bijyanye no gucunga umutekano. Muri rusange bose mu barangije Nyakinama, abakuriye iri shuri bavuga ko bahakuye ubumenyi mu masomo ajyanye no gucunga umutekano mu buryo bwagutse, uburyo bwo guhuza intambara igamije kurinda igihugu, kuyitegura no kuyirwana, ndetse n'uburyo bwo guhangana n'icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Akabagira usajwe rya Amerika i Kigali.
Banyanyi bijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva mwe muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +1 3 5 1 icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umuryango w'ibihugu bya Afrika burasirazuba EAC uhamagarira ubumwe bw'Uburayi gukuraho ibihano bwafatiye Burundi. Ni icyifuzo kidahurizwaho n'abanyepolitiki n'amashyirahamwe y'Abarundi. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Kubwo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC, ibihano Burundi bwafatiwe n'ibihugu bya Buraya birabangamiye akarere kose kagizwe n'ibihugu bitandatu. Peter Matoki umunyakenya twara uwo muryango wa EAC asaba ubumwe bwa Buraya gukuraho ibyo bihano by'ubutunzi. N'ibihano Burundi bwafatiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe haduka imvururu za politike abantu bakicwa abandi bagahunga. Ubumwe bwa Buraya bwasiguye ko intwaro ibereye n'agateka kazi na muntu byaho nyanzwe. Peter Matoki umunyamabanga mukuru wa EAC yabwiye intumwa z'ubumwe bwa Buraya ko muri kino gihe mu Burundi zahinduye imirisho kandi ko ibonekeza akarusho mu bisata byose. Uku ni nako amashyirahamwe yigenga akorera mu gihugu abibona. Niko Jodare Hakizimana atwara Foricon F, rimwe muri ayo mashyirahamwe akunze kugira imyiyerekano i Bujumbura yiyamiriza ivyo bihano yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Turashima ko uno munsi yaba umuryango yase canke Union Africaine bariko barabona ko Burundi bwa bwarenganijwe mu gufatirwa ibihano n'umwe bwa Buraya. Rero tugashima ko bariko barasaba ko ubwo mu bwa Buraya bukura ko ibihano bwafatiye Burundi by'akarenganyo. Kuko twebwe tuvyita iby'akarenganyo, twabivuze kera, twakoze ingendo zo kwiyamiriza ako karenganyo, eka katari gahe twagumye dusaba ko Burundi by'ukuri buriko bararenganywa kandi bwo kugwa ko ibihano bwari bwafatiwe. Ubu rero nta nico tuma ibyo bihano bibandanya. Kuko amahoro n'umutekano mu bihugu arahari, amatora yarabaye, n'umukuru w'igihugu by'ukuri ariko ari itagati y'akazi na muntu, na cyane cyane mu kwandanya abandisha abantu tutibagiye ko n'imfungwa zitari nke zimaze kurekurwa. Ibyo byose byerekana ubwigoro butari buko urundi bwagiye burakora bukirengagizwa.
Naho biri uko umuhari w'abakenyezi n'amahoro uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi usanga kamo k'umunyamabanga mukuru wa EAC hataragera ko kumvigwa. Marie Louise Baricako yahunze igihugu atwara uwo muhari kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Uwo munyamabanga mukuru niyaba by'ukuri akunda canke yifuza ineza y'Abarundi n'Uburundi n'akarere. Ubutumwa yahaye ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya yari kubuha abarongoye Burundi akabahanura bisuganye kugira ngo agateka kazi na muntu basure gahabwe ikibanza mu Burundi, intwari ibereye isura iboneke mu Burundi, maze ibyo bihano bigakugwaho. Ibyo bintu byari byoroshe kubutegetsi buramutswe Burundi no munsi ngo bikorerako.
Chauvin Mugwengezo yahunze igihugu, umwe mu bitavye ivyo biganiro vyategurwa na EAC, asigura ko umuryango wamye werekana inyifato yo guhengamira ku Burundi kuva ico gihe.
Twe ku bwacu rero nta na kimwe co dusamaza vyamye ibihugu bitagira impuhwe z'abanyagihugu, ibintu bifatiye no guhungabanya agateka kazi na muntu, n'ubwicanyi butagira izina, gucira imanza abantu ataco bazira. N'ivyo bihugu nyene vyahawe ububasha n'ubumwe bwa Burayi, eka ndetse n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira bitorere inyishu ikibazo c'u Burundi, ariko nta na kimwe vyashitseko. Kubera buriya usanga ibihugu bimwe bimwe bicuditse na leta y'u Burundi, n'ikimenyamenya nuko rimwe na rimwe usanga igihugu c'u Burundi gikoresha ivyo bihugu nyene kugira gitoteze abanyagihugu bahungiye muri ivyo bihugu. Rimwe na rimwe usanga abantu bashaka no kunyuruzwa. Nk'ico gihugu cyo muri Tanzania ngaho ni ngombwa ko gishigikira ko ibihano vy'u Burundi bivaho, kuko kuri cyo nta kosa na rimwe leta y'u Burundi yikirakorera abanyagihugu.
Ico bikoze umunyamabanga mukuru wa EAC yabwiye intumwa z'ubumwe bwa Buraya ku cicaro c'uwo muryango yarusha muri Tanzania ko EAC yotera imbere hamwe ivyo bihano bivuyeho. Izo ntumwa ziri mu gikorwa co gushigikira umuryango wa EAC nazo zabwiye EAC ko ikibazo c'imigenderanire hagati y'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi gifise izindi inzego ziriko zirakinoganza kanatsinda kuva mu kwezi kwa kabiri izo mpande zibiri zirimo biganire byo gusubira ku ngubucuti inyuma y'imyaka 5 zidacano waka cyeklave n'inkuru Kigali ku byijwe rya Amerika
Radijwi rya Amerika vya Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tuno kuri internet kuri www.radio.vewa.com no kuri YouTube na Facebook Vewa Radio yacu
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangiye umunsi wa gatatu w'uruzinduko agirira ku mugabane w'u Burayi ari mu nama y'abakuru b'ibihugu birindwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubukungu yatangiye uyu munsi mu gihugu cy'Ubwongereza Biden yatangaje ko Amerika yagarutse ku rubuga mpuzamahanga aho izasubira kuyobora ibindi bihugu birangwa na demokarasi ku isi mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvugaimyumvira impuguke mu bya politiki akaba yarigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi aratangira avuga icyo urwo rugendo rwa mbere rwa Biden ruvuze
kugira ngo umuntu ategere neza insiguro y'urwo rugendo no kugereranya imbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivana mu masezerano zari gifitanye n'ibihugu bya Buraya kugereranye n'icyo bari babuze mu bijyanye no gukorera hamwe ku bibazo nyamukuru na cyane cyane ikibazo kijyanye n'ibidukikije cyari ikibazo gihambaye cyane kandi Amerika yaragisemo uruhara runini rero umuntu abigereranije aca abona hakunguko kari nuko ubwa mbereho uyu mu perezida mushasha wa Amerika Joe Biden agendeye igihugu cya mbere cy'Ubwongereza haberamwo iyo nama koko mugabo kandi aricyo gihugu burya basanzwe bafitaniye amasezerano akomeye cyane rero ndavuga nti ikintu kirimo gikuru nuko muri iyo nama ya G7 ibihugu byinshi bya rutura ku isi bahuye bagaruka kuri icyo kibazo ibibazo bitatu ikibazo cya mbere kijyanye n'ibi bijyanye na klima ikibazo cya mbere gikomeye cyane hanyuma ikibazo kigira kabiri ni ikibazo cy'amagara y'abantu kinacyo ni kijyanye na corona virus hano mu Buraya muri Amerika cyane cyane mu bihugu bitaratera imbere y'ibyo muri Afurika n'ahandi aho bashaka gufashanya kugira ngo barabe ingene byo ko bidashobora kwikorera ama vaccin no kuvuga incanco babifashe kugira incanco kwa ribwo buryo uyu munsi babona ko babwiza ko bari ko barabafasha
reka turagaruka ku kicyo kibazo cya gatatu ni cyahe
ikibazo gira gatatu ni kugira ngo gukoresha izimbuga ngurukana bumenyi no kuvuga lo numeri aho babona kumenga hashobora kubamwo izindi nzira zo gutukana gutyoza imico kama y'abanyaburaya amavalero bagendera ko ugasanga rwose bavyiza bagiye barakurikirana ingene abantu banahana amajambo mugabo badatukana bagarukana za ngendo zo kwinubana z'amacakubiri gucana gutyo n'ibyo baza kugaruka ko cyane cyane hari ikibazo kijyanye n'ingene ubusuma buciye muri mwe n'ubwo buryo bwa internet biba amadokima bakayasambura ugasanga ro ni barimo bararikomera kugira ngo barabe ingene bogwanira izo mwasi hamwe
reka tuze kuri icyo kibazo kijyanye n'amagara y'abantu kijyanye n'ikiza cya covid aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatanze umuhango wo kuzotanga incandago $500,000,000 ku bihugu bikenye ku isi kubifasha ngo bihangane n'ikiza cya covid-19 aho iyo nama Maya Jeffet ivuga ko izotanga intandaro zigera ku muri yaridi zo kugwanikiza cha covid ariko abaharanira amagara y'abantu kubaho neza n'amagara y'abantu ku isi bakaba bavuga ko ari impica ntikize umuhango utanzwe n'umugwi Jeffet w'intandaro muri yaridi ku bwanyu mubona bikwiye cyane mumeze nkabo bari kwavuga ko ari impica ntikize
sinibaza ko abantu boca bayifata uko no kubanza ku kuraba ingene ibihugu bigeramiwe n'ico kiza ko byose nibigeramiwe kumwe kandi na muri ibihugu baba ariko batanga izo ncancho nako nyene baragara aho bagejeje ikivi cyabo kuko babanza kuraba ibihugu byabo imbere ko yumvira kugufasha ibihugu byahandi cyane cyane kibazo cy'amazi cyakabaye no kuraba aho o muri ibyo bihugu abakeneye izo ncancho bangana iki ni bande aho rero haba hariho uruhara bw'ibyo bihugu kandi ruvuga ruti twebwe turaba ingene ibihugu byacu bimeze turakwiye kusaba incanjo kuraba naba rero imbere yo kwibaza ati ibyo bari mfagusa nibaza ko bakwiye kubanza kuba ibiharuro akamenyekana abokenera izo ncanjo kandi bakabanza bakaraba n'abanyene babirashyira ibicabo mu kugwanya icyo kiza
mu kurangiza muri make cyane. President Biden yavuze ko Amerika yagarutse ku rubuga mpuzamakungu ize gusubira kuyobora ibihugu birangwa na demokrasi ku isi, niko abanyaburaya babibona, abanyaburaya barafite icyo cizere, barabona ko ibintu bizohinduka mu ntagereranyije n'intwa yahahora muri Amerika muri make.
Anavuga ko mu by'ukuri abantu banezerejwe n'igaruka rya Amerika na muri urubuga mpuzamakungu kubera ko babore babona ikibuze.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Makuru ya sport y'imikino, mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda aratubwira uko bizabyifashe muri izi mpera z'icyumweru.
Mu mupira w'amaguru ejo ni ku cyumweru shampiyona y'icyiciro cya mbere izakomeza, hazaba hakinwa imikino y'umunsi wa kane haba ku makipe umunani ahanganiye igikombe, haba no ku yandi makipe umunani arimo kurwana no kwirinda kugwa mu rwobo rwo kumaruka mu cyiciro cya kabiri. Mu makipe y'indobanure, Rayon Sport izahura na Marine FC kuri stade y'Ubugesera. Kuri stade Huye i Butare, ikipe ya APR FC izahura na Police FC, AS Kigali ikazakina na Espoir FC kuri stade y'Muhanga. Mundi mukino, ikipe ya Rutsiro FC izahura na Bugesera FC kuri stade Muganda i Rubavu. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino itsinda ry'amakipe umunani meza, ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 7, AS Kigali igakurikiraho nawe ikagira amanota 7, iya gatatu ni Rayon Sport ifite amanota 4, Police FC ikaza ku mwanya wa kane ikagira nayo amanota 4, ikipe ya gatanu ni Espoir FC nayo ifite amanota 4, Marine FC ikaza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 3, Bugesera FC nayo ifite amanota 3 ikaza ya 7, ikipe ya munani ni Rutsiro FC ifite inota 1. Mu makipe umunani arimo kurwana no kutamanuka, ku cyumweru hazaba imikino 2, ikipe ya Musanze FC izahura na Mukura Victory Sport kuri stade Ubworoherane, Gorilla FC ikazakina na Kiyovu Sport kuri stade La Mitie kumumena. Ku wa mbere w'icyumweru gitaha, Sunrise izahura na AS Muhanga kuri stade Golgota Nyagatare, Gasogi United ikazahura na Etincelles FC kuri stade Bugesera. Ku rutonde rw'aya makipe umunani ari mu myanya y'inyuma muri shampiyona, nyuma y'umunsi wa gatatu w'imikino, ikipe ya mbere ni Gorilla FC ifite amanota 7, Kiyovu Sport ikaza ari ya kabiri ifite amanota 6, ku mwanya wa gatatu hari Musanze FC ifite amanota 6 nayo, Gasogi United ni ya kane n'amanota 5, ikipe ya Mukura Victory Sport ifite amanota 4 ikaza ari ya gatanu, ku mwanya wa gatandatu tukahasa nga Etincelles FC ifite amanota 3, Sunrise ni ya karindwi ifite amanota 2, ikipe ya munani ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite 0 n'umwe n'ibitego 6. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 4 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kubagezaho aho baherereye hose. Amajwi yegeranijwe na Fatuma Karara Almas. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose. Muzagire kandi weekend nziza.